iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi igano vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 mwezi wa 18 muri kumana Joy Diane na Hazwe ndongo y'igano zino mwanya
twiga tuziko tuzokora none ubu twengereye kuza gutonda abace banga ko dukora
none cye numva ni yase ku buzima bwanje ataho bugiye kuja kubera ngiye kuba mu ibara batake bazonkoze.
Aba ni bamwe mu banyeshuri umwaka w'icenda mu ntara ya Cibitoke mu Burundi batisanze ku ntonde z'abarekuriwe gukora ikibazo cha leta kibaha uburenganzira bwo kujira mu gice cha kabiri c'ishuri nshingiro riniga. Abagera kuri batatu baravye kwera ugutumutwe. Iyo nkuru iri muzo tugiza kugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, umwanya n'ivyuma bikaza kudukundira twemeye gukubitira amakambi atandukanye turaba ingene impunzi z'abarundi zibayeho musangwe ikaze. Imbere yo kuja makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make kuno wa kabiri isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ni muri iyo ntumbero ku munsi wa kane no kuwa gatanu w'inondwi igihugu c'Uganda kizokwakira inama mpuzamahanga ku kibazo c'impunzi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres azoba ari muri iyo nama co kimwe n'abasanzwe bafasha muri ico gisata. Two kwibutsa ko igihugu c'Uganda kibarizwamo impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi amajana abiri zigizwe n'abarundi baba ibihumbi 45. Ivyo igihugu nta ico gihugu murantunga nta musi wijana kitakiriye impunzi nshasha ahanini zigizwe n'abaje bava muri Sudani yepfo. Igihugu c'Uganda twizeye ko iyo nama izohera gishoboye kwegeranya amafaranga agera ku mamiliyari 8 amadolari y'Abanyamerika ku isi yose. Impunzi zahungiye mu bihugu bitari gwabo n'izigeranirijwe hagati mu bihugu byabo zirenga miliyoni 65 n'ibihumbi 600. Igisata cha ONU cita impunzi ku isi RCR kikemeza ko uko amasogonda atatu aheze hari umuntu ahunga kubera intambara, ubwicanyi canke naho guhigwa. N'ubwa mbere kuva isi yarakarimwe ibitigiri by'impunzi binganya uko nk'uko RCR ibandanye bivuga. Amasezerano y'amahoro hategekanye ihagarikwa ubwo nyene ry'ingwano muri Repubulika ya Centrafrika yaraye ateweko igikumu kuri uno wa mbere i Roma mu Butaliyano. Ayo masezerano yarahagarariwe n'ikigo c'abakatolika ca Saint Egidio yateweko igikumu hagati ya leta n'imigwi 14 yitwaje ibigwanisho. Impande zose zaciye ziyemeza kubahiriza agahengwe ku butaka bwose bwa Repubulika ya Centrafrika zihagarikiwe n'amakungu. Ivyo vyatangajwe n'abaserukira ikigo Saint Egidio bagize uruhara rukomeye mu mugambi w'amahoro mu bice bitandukanye vyo kw'isi na cane cane mu karere ka Afrika. Muri Mali naho inteko zijeje umutekano zaraye zishe abagwanyi bane bagize uruhara mu gitero cabereye ku hoteli iri hanze y'umugwa mukuru wa Mali Bamako. Ivyo zatangajwe n'umushikiranganje yajeje umutekano Salifa Traore. Kuri uno wa mbere inteko zijeje umutekano zaratabaye kandi abantu barenga 36 bari bagizwe imbohe harimwo n'abafaransa 13. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yaravuganye na mugenzi we wa Mali nyuma y'ico gitero. Perezida Macron avuga ko Ufaransa bushigikiye bwivuye inyuma igihugu ca Mali. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire bwa Leta Zunze za Amerika bwari bwagabishije haraheze indwi ko ashobora kuba ibitero ku nyubakwa z'abaserukira ibihugu byo mu burengero bw'isi n'ibindi bibanza bisanzwe bigenderwamo n'abanyamahanga ku mugwa mukuru wa Mali. Njuti bakunzi bira Ijwi rya Amerika mwiko mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari www.3 akaburungu radio yacu vw.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vw radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe mukanya turabwira iby'umunsi wahariwe impunzi ku isi ariko imbere yaho tubanze tubabwire ko abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro mu gihugu cy'u Burundi bariko barakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro mu ntara zitandukanye ikibazo cyakozwe naho hari utubazo twagiye turibonekeza nko kutisanga ku ntonde muri komune ya Rugombo y'intara ya Cibitoke abanyeshuri bagera kuri 16 nibo batisanze ku ntonde batatu muri bo baciye baraba kubera kuburanirwa Reka twumvirize ico babivuga ko
umwaka wose uraheze twiga wa mbere wundi urahera twiga tuzi ko tuzokora ikopi ziraherayo none ubu twongere kuza gutonda abace banga ko dukora kandi turabawoto
urumva ico ni ikintu kitutunuje cyane mu mutima kandi twari tumaze umwaka wose twiga ubu munyeshuri amaze iminsi umwaka wose yicaye ku ntebe ni ikintu kibabaje cyane icyo rebo kidufashamo kugira ngo barabuko batubwira ko twakora
cyane cyane umva niya se ku buzima bwanje ataho bwe kuja kubera ngiye kuba mu ibarabara kibazo nkatse kandi nta nubwo nibiri bukunde ko nzasubiramo kandi
Nuko rero naho abayobozi b'amashuri ya Munyika ya kabiri na Rugombo ya kabiri yaho banyeshuri biyandikishije bavuga ko intonde bazitanze mu buyobozi bw'amashuri yo mu ikomine ubwo buyobozi nabwo buvuga ko bwikura ko izo ntonde zabo banyeshuri bazitanze ku mu biro by'urongoye intara abona bakavuga ko batigeze bazironka Kaneza Marise numwunganizi mu biro by'umushikiranganje w'indero akaba ari nawe ari kwakurikirana ikorwa ry'ikibazo mu ntara ya Cibitoke dukurikire icyo vuga kuri ico kibazo
umunyeshuri arekuriye gukora n'ufise inimero baba bamuhaye muri ico gihe atari ku rutonde bisigura yuko adashobora gukora abo mu 9 no mu 10 bari bahawe akandi kajya ho gusubiramwo ikibazo cya leta urumva batagira inimero ntibikunda ko bakora urumva baca bataha muhira izo ntonde bazitanze bategerezwa kuzishikiriza biho des evaluation niho batangira izo nimero z'abanyeshuri nabo abo batanze barafise nimero abo batibonye ko nuko amayo mazina ategeza bashikira
Nuko rero ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro cacu cuno munsi tubandanirize mu ikambi turandanirize mu ntara ya Ngozi hariko arahimbarizwa umunsi wahariwe impunzi ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze miriwe Bosco
Miriwe cyane Diane
Uno munsi ngahe Ngozi wahimbarijwe hehe neza na neza
Ego umunsi mukuru wahariwe impunzi wahimbarijwe mu ikambi yo ku Musasa irimo impunzi z'abakongomani muri komini ya Kiremba y'intara ya Ngozi ni nko ku birometero 90 avuye ku rurembo rw'u Rwanda n'u Burundi ni nko ku birometero kandi bishika kuri 30 cyangwa 40 hagati ya 30 na 40 uvuye ku mujyi wa mukuru w'intara ya Ngozi
Bosco ibazo impunzi zashikirije ahanini n'ivya
Ego impunzi waserukiye impunzi yashikirije ahanini ikibazo kijyanye n'uko uno munsi afatiye ku kivugo cy'uno munsi kijyanye niyo sigo bivuga yuko impunzi zoshobora kufashwa zikigenga haba mu byo ubutunzi icyo bita autonomisation effective des réfugiés basabye yuko ahanini bokoroherezwa nk'abiyungunganya bagiye kurangura ibintu hanze bakoroherezwa kugira ngo bashobore kugabuka imipaka ikindi kibazo cyashikirijwe ni ibijyanye na bimwe bita reinstallation kuvuga hamwe impunzi bashobora kuzifasha zikajya mu bindi bihugu aho zishobora gucumbika ibyo nabyo niyo bavuga ko n'umunsi biko bitariko biragenda neza na cyane cyane kuva mu myaka y'ibihumbi 2006 2007 gushika 2008 gushika uno munsi baravuga impunzi zashikirije yuko ibyo bikorwa bitariko biragenda neza
urakoze rwose Jean Bosco ndarurinze turaza kugukenera mu mwanya uri imbere kugira ngo utubwire ibyinshi kuri iyo nkuru
murakoze namwe
umunsi mukuru wahariwe impunzi wahimbajwe kandi mu gihugu cy'u Rwanda wahimbarijwe mikambi ya Kiziba ibamwe abakongomani kwiyungunganya kugira ngo impunzi zitere imbere ziteze imbere igihugu cabakirie nico civugo cuno munsi ibirori vyatangujwe n'inkino zahuje imisore n'inkumi baba mu makambi yo ngaho mu Rwanda iyo nkuru turaza kuyigarukako mu makuru yacu yo hanyuma no mu ikambi ya Rusenda uwo munsi wahimbajwe aho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yazisezeranije ko igiye gukemura ikibazo c'impunzi ziba mu bihangare ifatikanije n'ishami rya Onigitaho impunzi HCR akanyamuneza kakaba kari kose ngaho mu Rusenda nkuko muvyumva muradutunga twari twemeye ko mugiye kumva ivyakanyamuneza mu ikambi ya Rusenda ariko uhinga bw'ivyuma ntibwadukundiye tuje mu gice ca kabiri ca kino kiganiro iwanyu mu ntara aho no munsi mu kiganiro c'abarongoye amadini n'abashengero tubandanya ku kibazo kijanye n'imyidogo iri mu barimyi bo mu ntara zitandukanye z'igihugu kubijanye no kudashikira ifumbire y'ikizungu umunyamakuru wacu Diane Ndonse abanza tubwire abatumire bariko muno munsi
Duhere kuri Patrice Desire ni Nazimana icegera c'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi ishirahamwe rya Ekereziya Katolika rijejwe gufasha mu iterambere ryuzuye rihereye ku barushwa turabaramukije
nari ndabaramukije ndabashimiye no kubutumire
twakire na Prosper Dodico umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabaramukije
ndabaramukije na Jean
twakire na Gerard Hakizimana aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi Folicon F namwebwe turabaramukije
natutabaramukije katamukije na kubatumbiriza bose
Wibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ingene abarongoye amadini n'amasengero bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu bijanye no kubwiza umwimbo mu barimyi ibi akaba ari nyuma yaho mu kiganiro giheruka kubijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwiza umwimbo mu barimyi aho abari bitavye ikiganiro ari nabo bamwe bari muri abaye bari muri kino kiganiro cuno munsi basavye ko abarongoye amadini bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu guteza imbere uburimyi duhere kuri iki kibazo rero kijanye n'ikicuko abarongoye amadini n'amasengero bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mbega bokorana gute uno munsi ero waseruke ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ari hano arashaka kugira icyo bivuze ko
nkuko muvuze ubushanje bw'uburimyi n'ubworozi kwaruguriye imiryango kugira ngo wariwe wese ashobore gufasha kugira ngo dufashanye tugwize inguvu kugira ngo tugarukane akanovera k'isi imiryango iruguruye turifuza yuko wese afite yoterera yoza tugakorera hamwe kugira ngo umurimo yorohegwe
ego pati nkuko twariko turabivuga mu kiganiro giheze Caritas nubwo atari mwebwe mwari hano ariko nishiramwe Caritas mwaserukiye bari bavuze ko hari ikimenyane mu byo busanzwe mukora nubwo atari ufumbire mu muri ko muratanga leta ibisanzwe ikiratanga harimo ngo ikimenyane aricyo uyu ari karavuga waserukira imbere y'amategeko ishyamwe Folicon namwe murumva ko mukwiye gukorana na leta muri ntumbero ko kigwanya
sino bifatiye gusa kuri ako kantu gatoyi kuko Ecclesia y'u Burundi yisanzwe ikorana na leta mu bintu byinshi cyane ama iyi Caritas Burundi wumva niyo iserukira Ecclesia Katolika muri ibyo bijanye no gufasha abantu mu mibano gufasha abantu mu iterambere kubyo numva yuko Caritas Burundi Ecclesia y'u Burundi bicembe no maparuwasi ko mu maparuwasi yose ari amakaritas numva ko boshobora gufasha cyane kuko twebwe imico twisunga harimo icyo kintu cyuko ikimenyane kidashobora kujamo twisunga bwa mbere ijambo ry'Imana niyo Caritas wumva ijambo rukundo rwa rukundo Yesu Kristo atubwiye cyateko cy'urukundo
ego umushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bavuze ko biteguye gukorana namwe ariko no munsi kibazo kiri mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu bijanye nuko abanyagihugu badashikira ifumbire biboroheye icyo kimenyane sinzi rero aho gihagaze neza na neza uko cyogwanywa nkuko uyo yakivuze
muna kuno musi amase ugiye mabutike usanga hari amase mbere ugasanga uradi ibegizija urabona ko hari abakene usanga badakwiza tujya duhera tukujya gusaba ujya mufuko cyakiye gice cy'umufuko ugasanga rwo umuntu abuzi ubwo buryo haci hazi wundi afite ubujyo bwishi yiyandikisha inchuro zibiri kuri babandi yategeza kuyandikisha kuko usanga rero arose inchuro zitatu n'ubwo dushanga yo mase azorenza ko niyazojyana mabutike ucuruza muna kuno musi amase mabutike wazi n'abashuza binyegeje ariko mabutike urabona ko akame amase ariyo
Pospea sayo kibushikiranganje kuburimye n'ubworozi afite cyayivuga ko
Kamwana wa mama twebwe twibaze yuko adashoboka kuko murabize yuko umurimyi wenyene ni wagenda kwikomandira ifumbire muri ico gihe rero nta murimyi numwe ahari mu Burundi yagiye gukomanda ngo ifumbire hama bamusubize nyuma nta murimyi numwe yaronse udufaranga two kugombura ifumbire ngo aheze bamusubize nyuma birumvikana rero yuko ntiduhave tudatahura neza kutaba ushoboye kuriha nakamwana wa mama biratandukanye twebwe utarumpa ifumbire n'umuntu atashoboye kuriha igice ciwe ari bijya bice 60% ariko ubishoboye akabironka uwo ifumbira yo n'ukuvuga rero yuko iyo duhamagariye abarimyi nk'ubu bariko barariha advance nta muntu numwe basubize inyuma agiye gukomanda ikintu tuvuga tuti namwe ahubwo nimo dufashe kubera ko abarimyi bose badakomanda ifumbire kubera dafise uburyo dufashe nk'abo baraba abakene kugira ngo bashireho uburyo bw'ingene baza barabika kugira ngo hageze kuri ifumbire bose ntage n'umasigara
murantu gatonyi nivyo abarimyi bose barandikwa ariko nagenda bibutse ko uravye hariho gitigiri ikibiri umuntu iteza kuba ronka nibyo ajya amategeko kujya mabigize na amategeko meza cyane ariko ugiye kwikira ari bajyandika ushobora gusanga n'umuntu yahindura izina inshuro zitatu kandi hakaza wawe ndi nyine bamubona ko ari wawe wundi ugasanga bamwanditse mu gihe abari umunyagihugu mutonyi atashuwe ku ruhande je tugaruka kuri Ekleziya Katolika imwe ibya Karitasi nibyo murazi ko amashinga asohora rudasanzwe kandi murazi ko amashingiro aba nwanya amashingiro batanga uburyo bw'ishu amashingiro haba ibi by'amashikanwa n'iby'imperezwa abaze barafasha kuburyo bashobora no gutangurane ko abantu batishoboye cyangwa batashikiriwe nayo masi kuko uri muzi tubona ko abantu badaheza ngo bimbure nk'abandi mbere yacu bagura uduse nk'ibiro bitatu ugasanga babiguze ku ibeye y'umurengera kuko mwari mwagushije
icyo ni cyiyumviro ngira ngo ashikirije kimwe mu byo ashobora gukemura uko abo barimye badashikirwa n'iyo fumbire
yego ariko ndagomba munkundiye dufatanye ibintu bibiri kuba ntaho nishoboye ngo urihe ifumbire nakamwana wa mama biratandukanye twebwe umuntu ataronka ifumbire n'umuntu yavyagoye adashye kuronka bijya bice 60% mugabo nta wabironse agenda gukomana ifumbire ngo amusubize inyuma
mwebwe nimushobora kubitura navyo gushika mu makomine gushaka mitumba ushusanga rero bajya bandika babikora nkana mbere bakanandika abantu besha n'icyo kitumona mu mabutike amaso no munsi usanga kiboneka
aho rero ni hamwe hoze ikintu rero muza kudufasha n'icyo tugoma tubabwire twebwe turasaba yuko umuntu adashobora kugura agafuko k'ibiro 25 imiryango ije hamwe aho rero nk'aba baserukira Katolika bo dufasha kubera barafite kumwe batunganya abarimyi mu mibano yudufashe kugira ngo abone kwita imihana mikene ije hamwe kugira ngo begeranize uburyo hamwe bize ako bafite ibintu 25
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urabandanya ikiganiro
twebwe ku isanzwe Caritas Burundi turiko turategura kugira amasezerano cyo twita convention n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mbere hari hageze aho iyo amasezerano baba bari mu kwatira ku gikomo kugira ngo ubwo bucuti bwo gufashanya hagati ya Caritas n'ubushikiranganje bw'ubworozi bize mbere bishobora no gushika kure hama kuri icyo nk'uko umushyigana yarabivuga numva ko biratandukanye cyane abantu baba batagiye kugura kuri babuze amafaranga si cyo kimwe n'ubuva ngo babuze ngo kubera ikimenyane hama nico nashaka guca
n'icyo ariko ngira ngo icagomba kuvuga nuko burya ikimenyane kirashobora kubaho kubera ubwo bukene ni kuvuga yuko hariho ababa bashoboye gushika imbere ku bw'uburyo bwabo hagacabamo ngira ngo ico kimenyane kirashaka kuvuga
n'ibyo kita kuba favorize ugasanga umuntu afite ibintu byinshi ni waguma ronka mu gihe wabike atigera ronka ariko bashobora gushyira n'amategeko ku buryo bwabo bati umurinyi wese nashaka kuba n'ibiro bitanu nazo yandikishije
Ego kandi urumva niyo ntumbero yo mu bushikiranganje bw'urimye n'ubworozi uko ifumbire ishikira umurimyi ku giciro kitamuvuna. Urumva bigumye biruko ni kuvuga wa murimyi cashikirwa ifumbire imuvuna.
Mu mutonyi ntigira ashikirwa mu gihe afisurira duke ariko mu gihe bavuga bati n'uyiro bitanu azuza kwiyandikisha twebwe tuzoraba. Duce tufata abo bataba bitanu bitanu biyandikishije tubateranye bose bakuje umufuko cyo tuba. Mwa kuvuga ngo baje hamwe biyandikisha ari bangahe hari abatabyemera kuko bivanye nuko abona ko abantu badahuza mu kibano mazi ko abantu keshi babana badahuza mukibano cyanke badahugiye imicyo.
Ere uko gukorana ngiye akoke muri byo bibazo ko ari bibiri.
Yego mbere n'umpunde na gomanda muhumurize muhumurize nawe kugira twumviriza nibyo gushika ubuca cahagaze ku gafuko ka 25 ariko nkuko mwabikurikiranye turafise umugambi w'uko ifumbire zokorerwa ngaha mu Burundi tukaba twifuza mbere yuko izoba iri mu dufuko dutoyi gose kugira ngo tworoheze n'abarimyi bato bato.
Mbega mwavuze ko rizoja mu ngiro ryari
ngira ababona aho ndiko irubaka barabona yuko bikorwa biriko biratera biji mbere turavye mu nyandiko turabona yuko bari biyemeje yuko imbere yo ku mwaka uhera bubamaze gushohora ifumbire ya mbere kugira ngo berekane yuko koko umugambi wakunze
cyo navuga twebwe natwe tushobora guterera bona yuko nivyo baragurishije mu boutique mugabo twebwe ko dusanze tugira imana Caritas ikabishika kure kure cyane ku maparuwase kumanuka mbere gushika no mu mibano mito mito je ndibaza nk'ahantu hose ari ama centre ariyo paruwasi nige bo kuma byo kuri uko bashaka gushiramwo abasaseridoti basanze mbere bafise umutima wo gufasha kandi bakiye n'ubwenge kuko nta masaseridoti abari mu cya university abari te university umuntu yabakabinoganza neza karaba ingene mu maparuwasi yegereye cyane ko twe nganga kuri Caritas y'ubundi cyane ku madiyosezi biri hejuru kandi n'amatangazo avugirwa mu isengero manumva acamwo byoshobora gufasha igihe byoboneka neza yuko baduhaye ikibanza. Umushinga navuze ati imijyango iruguruye mugabe n'imijyango biruguruye araho usanga umengo bose baciye bashaka kubyirukangamo ugasangayemo n'utunyungu umuntu agiye kurondera mugabe twebwe nkuko nagaragaje twateguye amasezerano neza tukabivugana neza nibaza ko byoshobora kugira ikintu kinye bifashije
gira hariho urwego ruzojaho ruzofasha kuri kugira ngo isinye nisubizwe uburyo
ego nk'ikintu je nibaza cyo fasha ati ncandame jambo bonyene ugusha amakomite nubwa nkajya ku mavuriro hariho le comité de santé sanga zigizwe n'abantu barimo imigwi myinshi yone ko niyumvira no kuri sinzi ko baragishiraho mugabo nk'icyo bace bacyumvira ati dushireho komite y'abantu nyene baho oye bafasha mu byo gutanga ifumbire n'abasesedoti bakajamo cyangwa abantu bo ku paruwasi je nibaza ko byogira ikintu kinini ya bifashije
nari nigeze kubivuga ngitangura ndavuga nti koko imijyango iruguruye n'ibintu tubasaba biratomoye ko twofashanye. Icambere mudufasha nuko kuguhimiriza abarimyi murabona yuko abarimyi bacu benshi barakenye
niko camaze gukenya
bamaze gukena nta numaja muri banki nta numaja muri fina mu makopeke cyangwa muri poste cyumvikana rero yuko mudufasha guhimiriza kugira ngo utwo duke baronka batamwe koza baratubika kugira ngo hageze kuriha biborohera aho bica biza rero hageze gukomanda nta numwe yosigara kubera iki muba mwadufashije kubategura icyo kikaba ica mbere aho no kugira ica mbere kugira baronke iyo fumbire ubugira kabire rero mugaca mudufasha kandi kugira ngo iyo fumbire barose bayikoreshe neza mbe umurimi akoresha neza gute ifumbire abo muri Caritas abo muri umunyekezi ya Katolika sivyo tubigisha barabizi turabizi yuko imirima ku maparuwase isa neza usanga imeze neza tuvuga tuti rero burya bwenge bakoresha nibadufashe n'umurimi abukoreshe neza ijya mirima tubona ku isengero yezibe no kumitumba
arakoze cyane ku iryo jambo ashikirije twebwe muri Caritas turagira ico bita plan strategique iyo twagize yo mu 2013 kugeza mu 2019 tumaze gutangura icyo cyumviro kirimo cyane cyo gufasha abanyagihugu kugira ngo ubwenge bafise babukoreshe
yego mu gutera turangiza kino kiganiro Prosper de Dico yateri kubishikiranganje bw'urimyi n'ubworozi yemeye uko ubushikiranganje bwuguruye ko mushobora gukora ariko
bye nabishimye cyane
yego mugabo muzokorana gute muzohurira he uwo muryango uguruye mbega urafise izina witwa
cyane cyane no vuga yuko uguruye ku mutima ariko mu ngiro umuntu yifuza gukorana n'ubushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi araza akabisaba umushikiranganje akamubwira icyo yofasha nk'uko abo muri Caritas akabivuga ati tuko turategura konvansiyo haraba rero urwandiko ruzovuga rero icyo umuntu wese azofasha nibaza rero yuko ufise icyo terera yoza kabisaba umushikiranganje noneho hakaba urwandiko ruvuga neza icyo wese azoheza gaterera.
Ego turangize kino kiganiro tubashimira mwebwe mwitavye ubutumire Patrice Désiré ni na Hazimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi ishiramwe rya Ekleziya Katolika rijejwe gufasha mu iterambere ryuzuye rihereye kubarushwa. Turabashimiye ko mwitavye ubutumire.
Ego naje ndabashimiye cyane ku butumire mwaduhaye ndashimiye n'abatwumvirije.
Namwebwe Prosper Dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabashimiye.
Na je wunda bashimiye tunakenguruka iyo ntererano ya Caritas tukifuza yuko ijya mirima myiza tubona ku maparuwasi yoshikira n'abarimye.
Ego dushimire namwebwe Gerard Hakizimana muserukira imbere y'amategeko ishirahamwe gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi Folicon F turabakengurukiye.
Nashimiye ko namare mwadutumiye.
Uyu munsi tukaba twariko tuvuga kubijanye n'ingene abarongo ya masengero n'amadini bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu kugwiza umwimbo mu barimyi. Diane Ndonse nari ndemesheje kino kiganiro shimiye namwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Ariko imbere yuko rero duhana gahindukira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika tubanze tugaruke gato kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi twerekeza mu ikambi y'impunzi ya Nakivala iri mu gihugu cy'u Buganda. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu barundi bahungiye ngaho. Yves Irakoze mwiriwe gute ngaho mu ikambi ya Nakivala?
Kwiriwe neza Diane.
Ku munsi muriko muhimbaza gute?
Umunsi nga mu ikambi ya Nakivale wahimbazwa, ariko kubw'umwihariko uzohimbazwa itariki 28 zo ku kwezi. Rero uno munsi hari hateguwe marato, icyo bise marato Nakivale 2017 yarihurikiyemo impunzi abyabyifuza bose mbere n'abakora muri aya mashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ngaha muri ikambi.
No musi
igihano
ego duga ku ijambo
iryo higanwa ryatanguye igihe cy'isaha zitatu marato mwazi ko biruka ibirometero 41 ni ryavuye riherangira ngo inyuma y'amasaha isaha ni minota 30 ku bahavuye kandi babona ababaye aba mbere muri abo babaye aba mbere no twovuga yuko impunzi zitatu zabaye za mbere umurundi yaronse umudari w'umwakaka mu bahungu ama n'umukobwa karonka umudari mu mwakaka mu wakobwa.
Ego reka tubakeze abo bashwe kuronka iyo midari. Yves Irakoze n'umunsi twovuga ko ubasanze ubuzima bwanyu bumeze gute ngaho mu inkambi?
Ubuzima turimo ni nk'ubuzima bwose burimo impunzi ku isi nubwo bitaba bimeze cyo kimwe, ariko n'ubuzima nyine bugoye, ubuzima utaronka icyo wifuza kandi ubuzima uko wifuza kuba hatari kubaho, ariko n'ubuzima tubamo kuko atakundi twogira, ariko n'ubuzima busiburi n'ubukene kuko hari abanyeshuri batiga, hari ababyeyi bafise abana bato ugasanga kugira ngo babagaburire ku kwezi biragoye, na burya udufungu gusanga turonka tutaba dukwiye. Rero n'ubuzima bugoye kuko n'izindi mpunzi zifite ubuzima bugoye mu makambi atandukanye mwisi.
Ego urakoze cyane rwose Yves Irakoze, tubihanganishe ejo hazobaheza. Mugire umunsi mwiza ngaho mu ikambi ya Nakivala. Twibutse yuko Yves Irakoze ari mu bandi barundi bahungiye muri iyo kambi. Nuko rero turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro. Dushimire Macbeth ya Bero yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahaje mari kumwe kuri mikro. Kano karirimbo ka Lewis Bucumi yaririmbiye impunzi, reka tukabasigire.
Mana kashuru ubone amahoro ugambe kawe ni buze kuchimaza bichani nimizerera ti mu Burundi babivuga inauzi nzara kwa batware babivuga nasizi mirimi wacu yimirarabi ishiye nasizi ibigori byumye inyoni sibijya inyumba ti nibijumbu ifuku zibijya nasize ibintu mu nzu namakinye nazanye Natize inka n'intama hari iwacu mu ruhongore Natize isabo ijya kumve by'amata Nkunze n'ibigori ibiharage n'amakoto Ariko iwacu nafungura icyo nshatse Narinda vyanse, naungishijuwa